Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muri ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Oriane Tangishaka. Mu Rwanda imiryango yahora iba mu murenge wa Rugabano iragiramiwe n'inzara, aho bahora baba harimwe icyayi.
Uburyo bwiza tutagira karimo hingamo uburyo bwiza heba nk'ahantu turi heba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe nta n'igikoni tugira.
Uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga batagira iki batunga ubone wabamarira iki.
Abo ni bamwe mu banyagihugu wo mu mudugudu w'icetegererezo mu Rugabano, harimwa abanyagihugu bahora baba mu mirima yarimwo icayi. Imyuzurire yatewe n'imvura nyinshi muri Libya yatwaye kimwe cha kane cy'igisagara cha Derma. Umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yashitse mu Burusiya. Idonido yano makuru yose ni mukanya. Muri Libya imyuzurire yaturutse ku mvura nyinshi yatwaye kimwe mu cha kane cy'igisagara cha Derma mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Abantu baharugwa mu 10,000 baburiwe irengero. Hejo ni mukankusi aratubwira ibindi.
Umuryango wa Croix Rouge nawo wavuze ko nta uzirengero ry'abantu 10,000 mu mpande zose z'igihugu. Imibiri byibura 1,000 yamaze kuboneka mu mujyi wa Derna honyine. Kandi abategetsi biteze ko umubare w'abapfuye uzaba uri hejuru kurushaho. Imvura nyinshi yarimo imiyaga yahawe izina Daniel yibasiye igihugu cyageragezaga kwiyubaka nyuma yo gushegishwa n'ubushyamirane cyamazemo imyaka irenga 10. Umunyamakuru wa Reuters werekeje i Derna, umujyi wo ku nkombe utuwe n'abantu 125,000, yavuze ko imodoka ziyubitse mu nkengero z'imihanda, ibiti byaziguye hejuru, kandi amazu yatewe n'imyuzure ba nyirayo bayataye. Minisitiri ushinzwe ibijyanye n'indege akaba n'umwe mu bagize komite ishinzwe ibiza, Hichem Abu Chikwat, akubutse i Derna, yavuze ko ibintu byifashe nabi cyane. Imibiri y'abantu iri ahantu hose, ku nyanja, ku mayira no munsi y'amazu. Amakamyo yajyanye ibyangombwa bikenewe muri uwo mujyi. Guverinoma yemewe n'amahanga ikorera i Tripoli ntigenzura uturere tw'uburasirazuba bw'igihugu, ariko yohereje imfashanyo i Derna, harimo byibura indege imwe itwaye imfashanyo yahagurutse mu mujyi wa Misrata mu burengerazuba bw'igihugu uyu munsi kwa kabiri, nk'uko umunyamakuru wa Reuters uyirimo yabivuze. Ibindi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byavuze ko bishobora gufasha.
Urakoze je ni mukankusi. Umutegetsi mukuru w'igihugu cha Korea ya Ruguru Kim Jong-un uno musi wa kabiri yashitse mu Burusiya, aho bitegekanijwe ko abonana na Perezida Vladimir Putin. Inkuru tubaza Fidel Nyongabo.
Urugendo rwa Kim Jong-un mu Burusiya rwateye impungenge ibihugu byo mu burengero bw'isi. Ahanini ayo makenga ahagaze ku mwikeko ko Korea ya Ruguru izoha Burusiya imfashanyo y'ibigwanisho. Itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ryatangaje ko umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin Dmitry Peskov yamenyesheje ko Kim Jong-un yashitse mu Burusiya. Yamara ikibanza yashikiyemo ntigitomoye. Itororokanizo ry'amakuru rya Leta y'Uburusiya RIA Novosti ryamenyesheje ko itereni yajemwo yateye ija mu buraruko inyuma y'uko ija butsuruzi Razdolnaya yateye ifata inzira itandukanye n'ijana mu gisagara cha Vladivostok, aho byari bitegekanijwe ko yitaba ikoraniro ryamariba uko umwaka utashe mu gisagara cha Vladivostok. Iyo koraniro ifise intumbero yo gukoresha imitahe mu karere ko mu buseruko bw'Uburusiya. Itororokanizo ry'amakuru ryo muri Korea yepfo ize isanamu ku mbuga ngurukana bumenyi rivuga ko yerekana itereni Kim Jong-un yarimwo iri mu gisagara cha Usuriyisk kiri ku birometero 60 mu buraruko bw'igisagara cha Vladivostok. Bitegekanijwe ko Perezida Putin na Kim Jong-un babonana inyuma y'ikoraniro ryo mu gisagara cha Vladivostok. Bitegekanijwe kandi ko Uburusiya busaba Korea ya Ruguru ibigwanisho bizobufasha mu bitero bubandanya gukora muri Ukraine. Korea ya Ruguru nayo izosaba Uburusiya kuyiha imfashanyo y'ibifungurwa, amasoko ntanga nguvu n'ubuhinga buhanitse bukoreshwa mu byerekeye ibigwanisho.
Urakoze Fide Niyongabo kuri iyo nkuru. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri yatangaje ko kuba ibihugu byo mu burengero bw'isi byafashe ingingo yo guha Ukraine indege z'ingwano F-16 zakorewe muri Amerika atakindi bizokora atari gutuma ingwano muri Ukraine imara igihe kirekire kurushiriza. Turacye kumwe na Fide Niyongabo.
Mu ijambo yashikirije mu ikoraniro ryerekeye butunzi mu gisagara cya Vladivostok, President Putin yatangaje kandi ko Abarusiya bari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana atanu bariko binjira ku gushaka kwabo mu gisirikare uko umunsi utashe. Yongeye asigura ko ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi biyandikishije mu gisirikare mu kiringo cy'amezi atandatu arangiye. Perezida Putin yatangaje kandi ko ibitero bya Ukraine byo kugerageza gusubira gufata ibice inteko z'Uburusiya zigaruriye byatanguwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka tacyo byashitse ko inteko za Ukraine zarasubiye kwigarurira bimwe mu bisagara bito bito mu buseruko no mu bumanuko bw'igihugu. Ni mu gihe ziriko zigerageza gusambura ibirindiro by'inteko z'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje iyindi fashanyo yahaye Ukraine mundwi irangiye. Nigyo umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yagize urugendo muri Ukraine kubonana n'abategetsi b'ico gihugu. Blinken yatangaje ko ibitero inteko za Ukraine zatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka bifise umugambi wo gusubira kwigarurira ibice inteko z'Uburusiya zafashe bitanga icyizere gikomeye. Abategetsi ba Amerika bavuga ko leta yabo iriko yiyumvira guha Ukraine ibigwanisho vya misile zirasa kure cyane. Izo misile zizoshobora gusambura ibitari bike mu bice vya Ukraine Uburusiya bwigaruriye. Leta ya President Biden imaze amezi atari make yiyumvira guha ivyo bigwanisho Ukraine.
Hei makuru na yandi agezweho hirya no hino ku isi muheje kumva na yandi mushobora kuyasanga kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Adresi zacu za YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio Yacu. Mukanya turabandanya mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda imiryango yahora iba mu murenge wa Rugabano mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda yugarijwe n'inzara inyuma yaho imirima bahoze babamwo yarimwemwo icyayi. Abayobozi b'akarere babwije urya Amerika ko buri uko barondera umuti biruko barondera umuti kuri ico kibazo. Eric bagira ubusara tugira ibindi.
Ijwi rya Amerika rigera mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rugabana himuri w'abaturage bari batuye mu mirima yahinzwe hicyayi yabasanze bifashe mapfubye. Urahagera ugasanga bageze mu zabukuru bigunze bari kumwe n'abana babo bamaze imyaka ine bimuwe hahinzwe ibyayi. Babimuye aho bari batuye babahamazu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro nk'ingurane ku mitungo yabo. Abaturage barataka inzara batewe no kutagira aho gukubita isuka. Nk'uyu mubyeyi w'abana bane yabibwije ijwi rya Amerika atirengagije ko babimuriye mu mazu meza.
Uburyo bwiza tutagira karimo hingamo. Kuriyo bwiza reba nk'ahantu turi reba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe nta n'igikoni tugira reba ukuntu hasa wose mu nzu zazo tuzagiturageza asaga kuri ako bagufite igikoni.
Witegereje amazi y'imiryango yimuriwemo nk'ingurane ku masambu yabo yahinzwe icyayi mu Rugabano hari aho biboneka ko abenshi bayacanamo imiryango n'amadirishya yishwe n'imyotsi. Twasabye umusaza Juvenal kubana wo mu kigero cy'imyaka 80 kutwinjiza iwe atwereka ibimubangamiye mu mibereho ye n'umuryango muri iyi nzu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro.
Nabo byirebere iki gikundi n'igikundi kiri muri fo wacu nyotsi rero buri nta wabura n'ubwagira turi najya gupagasa ngubwo utarya ntiwaba turi nyotsi tumuka nka hanga ugasanga nyotsi yangije ibintu nyine n'abubura nta kintu dukibindiye nyotsi.
Ubwavu tugajya muri iwazi ntihanuke nta n'umutushyiramo
mukayishaka imiti
hoye imiti kibazo ni amafaranga.
Uganiriye na bamwe mu baturage babayeho muri iyi midugudu hari abakubaza ibibazo bigoye kubibonera ibisubizo. Siliveri bose nibo ni umusaza w'imyaka 75 y'amavuko aha yabwiraga ijwi rya Amerika ko kuba batuye mu nzu nziza bakubitira abana kuryama bisa naho ntacyo bibamariye.
Wabwo inzu utari buyigurishe yonyine yakumarira iki? Nta kintu kirimo, nta kiribwa.
Nane se ubuzima n'ubu nabonye kuko nagiye nkasanga abantu barigunze ni kuri yabimeze.
Nese bigunze ariko
mbere kugira ku cyumwe.
Nese bigunze ariko bakubonye.
Niko bihora.
Nese ijisho rya mukuru ryo ntabwo rimuhango rebe. Twebwe umuco wa Kinyarwanda ntabwo tugeneye gusaba. Sibyo? Uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga batagira icyo batunga ubona wabamarira iki?
umubyeyi nawe akavuga ko gutura muri uyu mudugudu ari amabura kindi
se ko nakuraga umwumbati munsi y'urugo nkaca gatoki ngahabana ubaho n'icaha ndabahije none mu cyayi tujyayo twajyayo tugakora tukageza saa 9 ngo 1305 ureba nawe kugira ngo baguha ahantu ho kwiribuye wiwe uryashisha yasuka yamenye nibarangiza ugeze saa 10 ngo 1305 use mu cyayi ho hatumariye iki baduha ayo mafaranga 350
Ijwi rya Amerika riganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi badusobanuriye ko iki kibazo cy'aba baturage bakizi kandi ko batangiye kukivugutira umuti bavuga ko iki kibazo bakindije mu ngengo y'imari y'uyu mwaka kandi ko kizakemuka neza Madame Vestine Mukarutesi n'umuyobozi w'akarere ka Karongi
tuzafata abantu badafite ubutaka tubagabanye kandi tuzabagabanya ku buryo bungana tuzahera kuba babaye kurenza abandi kuko nta muntu twavuga ngo tuzasumbisha undi ahubwo tuzabaha dukurikije uko ibibazo byabo bigiye birutana nkuko n'ubundi butoya bwari buhari navuze ko budahagije ariko twarabubahaye kandi mu by'ukuri nibaza ko nabo babyishimira ko nibura babona aho bahinga imboga umuntu akaba yabona aho yahinga ibyo bishyimbo bike bidahagije akaba yabona aho yatera igiti cy'imbuto cyane ko twanabibatereye byo rero mu by'ukuri ntabwo ikibazo cy'ubutaka bakeneye cyamara gukemuka nkuko tubyifuza
ubuyobozi bw'akarere ka Karongi burabarura imiryango igera muri 364 yimuwe hahindutse imirima y'ibyayi n'ibyayi byahinzwe na kompanyi Silverback Tea ari nayo ihafite uruganda rw'icyayi nkuko bigaragara mu mibare yo mu 2019 bataha uruganda rw'icyayi rwa rugabano batangaje ko kiri ku buso bugera kuri hegitari 4500 ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gufata neza amazu babubakiye nk'ingurane ahubatse imidugudu haratandukanye abahageze mbere bahamaze imyaka igera muri 5 abandi ragera muri 4 kubera uburyo abaturage babayeho muri iyi midugudu bayihimbye amazina atandukanye hari umudugudu bahimbye boneza bashatse kumvikanisha ko kuhaba bisaba kwirinda kubyara benshi ubundi bawita shimwa mana bitewe nuko abahimuriwe bafite uko babayeho uwanyuma twamenye ko bawise hamubone byaduteye gusobanuza imvano y'aya mazina
kubera iki kwashimwa mana ari amazu yepfiri afite imirima afite inzu nziza zifite ibikoni afite n'inka noneho hano impamvu hiswe hamubone nta karima nta gikoni niyo nka twarayibuze kosurumva tani kwahamubone nyine
ubuyobozi bwa Karongi bukavuga ko byibura mu mpera z'uyu mwaka iki kibazo cyaba kivuye mu nzira igihingwa cy'icyayi ni kimwe mu bihingwa byinjiriza igihugu amadevize atari make gusa aho bagiye bimura abaturage bakahatera iki gihingwa nibabura gukomeza gutaka inzara bagaragaza ko bakeneye aho gukubita isuka
ubundi iyo tuza kugira aho duhinga nta kibazo byari bitwaye kandi icyo gikoni byo ubwo gucumbirwa byo turabimenyeye bigacumbirwa nyine nakunda iyo tuza kubona karima
eha bagira ubusajwe rya Amerika kukibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda
Rakoze Eric bagirusa kuri iyo nkuru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inzego z'ubuvuzi zemeza ko indwara ya korera yahitanye umuntu umwe mu barenga 40 bamaze kwandura abayanduye benshi nabo mu nkambi y'agateganyo ya Sange ibamwo impunzi z'abarundi inkuru y'umumenyesha makuru Vedast Ngabo ari buvira
iyi nkambi ya Sange ituwe n'impunzi z'abarundi zirenga 5000 bamwe muri abo bagwayi banduye korera ishiramwe rishinzwe ubuvuzi muri ASR ribavana mu nkambi na ambulanseri kabajyana mu bitaro bikuru bya Sange ni mu gishyiramwe rya kwa Ruje riba riri gutera imiti y'ica imyanda muri tumwe mu tuzu twubakishije imifuka basanzemo abagwayi b'iyo ndwara Dr René Kinyungu avuga yuko iyi ndwara yagaragaye muri iyi nkambi tariki ya 5 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2023 imaze gufata abarenga 40 yica umuntu umwe Jules Manda n'umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira nawe yemeza yuko muri iyi minsi ubugarijwe n'ikibazo cy'indwara ya korera
oui on a dénombré quelques cas de choléra c'est sûr je pense le partenaire ADES en a pris des précautions
muri iki gihe iyi nkambi y'agateganyo irimo impunzi zirenga 5000 mu gihe yubakiye kwakira abantu batarenga 300 abayirimo bavuga yuko isuku rikeya ariyo ntandaro y'ikorera mu minsi ishize Leta y'u Burundi yatangaje ko korera yongeye kwibasira abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura no mu zindi ntara zo mu burengerazuba bw'igihugu Nihoreho Emeline ari mu basaba ubuhungiro ha muri Sange Ijwi rya Amerika rya Musanze yicaranye n'abana be munsi y'igiti cy'umwembe
ni ukuvuga ngaha korera irafata abana igafata n'abamama n'abapapa urumva ufashwe kumushikana kwa muganga nti batujana kwa muganga bakujanye naho bakujana warebye ugeze ucu cikana abana bapfa kubwisha ibijanye n'ingwara yakorera abapapa bapfa kubwisha inama bapfa kubwisha iyo tugiye kwituma kuri toilette dutonda imirongo kubera amawese ari make tudakwigwa n'imyanda ni myinshi nta sukuri hari nturonka naho honyora ego
usibye iki kibazo cy'isukurike abasaba ubuhungiro bafite bavuga kandi ko bafite n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko usanga amazi y'ibipompa bibiri bakoresha ari makeya cyane ugereranyije n'umubare w'abantu baba bari kuyashaka.
Ikibazo cy'amazi nta mazi dufise. Nk'uto turiko turatemba kurashobora kwimba kanogo nk'uko nyine nabona ko ari ahantu hameze nabi. Tukaca dufata kanogo tukaca tuyora ya mazi tukaraba ahantu tudushira twamara kwirongora kwari two tunywa. Abana bivumbagaza aho nyine mwugo ruziba ngaho umwana ari karoga.
Nubwo muri inkambi hari ikibazo cyakorera. Abayikambitsemo bagaragaza ko bashobora kwibasirwa n'izindi ndwara. Zirimo malaria ndetse na bwaki
imishatsi yatukuye abana ntibaronka ibiryo bikwiriye saa sita ntacyo baronka nukuri jewe urabona ndakunze mugabo ndayengayenga nkaronka nk'agakombe k'icyayi mugabo abana banje bose bamerewe nabi.
Benshi mu Barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri Congo baturuka mu ntara ya Cibitoki gusa umuyobozi wayo Kale Mubizoza mu butumwa bugufi yandikijwe ijya Amerika yavuze yuko abagera mu nkambi baba bagenzwa n'izindi mpamvu. Yagize ati ubwo ni ububeshi si uguhunga ni uburyo bukoja mu nkambi y'impunzi mu ntumbero yuko bazatekeregwa ihamba iyo bita paquet retour mu rurimi rw'igifaransa. Muri makeya ni ukuvuga yuko rugibwa n'abajejwe kubakira iyo bagarutse bazanywe na aseri ntandwi zitatu zihera badasubiyeyo. Mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abantu bari muri inkambi ya Sange, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko bari gushaka uburyo bakongera inyubako z'iyi nkambi ndetse abandi bakimurirwa mu nkambi ya Kavimvira. Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu cumweru yakira abarundi basaba ubuhungiro barenga 120 ni mu gihe muri Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 43,000. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste Ngabo. Mu Burundi amashuri y'intango ayisumbuye na za kaminuza harahanzwe n'ibibazo bitandukanye birimo ubukene bw'ibikoresho n'ubukene bw'abigisha. Ingaruka ni nyinshi mu nzego nyinshi z'amashuri. Babiri mu bigishije mu mashuri yo mu Burundi kandi bazi neza ibijanye n'indero n'inyigisho, Paul Nkunzimana na Athanase Gahungu baraganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bamubwira ibintu bimwe bimwe mu byokogwa kugira izo ngorane zihanze icyo gihugu icyo gisata nako mu Burundi zigabanuke cyane zo zitorega umuti. Professor Paul Nkunzimana atangura avuga ku gitigiri cy'abana baheba amashuri hamwe no ku kibazo cy'ubukene bw'ibikoresho.
Icyo yakora icyo kurwaje ni abo kugamere mu byo kweza neza yaho umurezi ugeze mu Burundi naho abo banyagihugu babuze ingoni zihari mu ego Cibitoke, Gitega, Bubanza, Kayanza. Ku by'ukuri ibyo byerekana yuko uburezi mu Burundi bugeze aho umuntu ashaka. Ku by'ukuri iyo uburezi bugeze nk'aho ibyo byerekana ishusho y'igihugu. Ni ukuvuga rero izo ntara uko ari zine gusa, ni ukuvuga ibyo biri mu gihugu cyose. Biri mu gihugu cyose kandi no mu n'ahantu uba hitwa yuko ngo hateye imbere nko mu rwa politiki Bujumbura, none usanga ibyo bibazo uko biri n'ibyo hari ubukene ntangere haravugwa yuko mu biciro mu byaduze. Ibiciro ntibyaduze, ahubwo ibiciro biraduzwa ntivyituza vyonyene biraduzwa.
Kuri ico kibazo nyene Professor Paul Nkunzimana muravuze ukuntu nyisho zatitutse ariko no mu bihugu biteye imbere nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho amakomine yakomeye cyane rwose mu nyigisho aherutse gutangaza nawe nyene ko inyigisho zasubiye inyuma bobo bakavuga ko kubera cyane cyane ikiza cya COVID-19 abana kenshi na kenshi bigira muhira muri baza ko no mu Burundi iyo yoba ari imwe mu mvo zatumye inyigisho zititeka.
Oya, umva ego nicyo mu bihugu byose hari ingorane kubera yuko ku by'ukuri hari amapolitiki y'abanyemara afite amafaranga nibo bafukamiza ibihugu mu nda. Hanyuma nk'ubuyobozi wacu dukoresha amabwire y'inzego z'amafaranga z'abanyemari, ari banki y'isi yose, ari na ikiga mpuzamakungu FMI cyangwa ishami ry'abanyemari y'abanyaburayi. Hanyuma bagaca bitwaza n'amashyirahamwe yitwa ubukungu wari y'abahinga na UNESCO, nari cya kintu cyitwa ekoforomantari. Icyo kintu cya ekoforomantari cyazanye mu Burundi na UNESCO, ari ikintu cyaje gusambura uburezi mu gihugu. Kuko urabona hariho ibiharuro bihari nk'umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe abanyeshuri baheze amashuri bashika hafi ibihumbi amajana abiri muri icyo gihe, kandi abenshi nabo muri ekoforomantari. Urumva ibihumbi amajana abiri aho ni mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe, uraba nk'ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mirongo ibiri na kane, hoho usanga ibara ryaraguye. Nk'uko ariko arabivuga, nta buryo bafise gukurikira abana mu mashuri. Uba abana bagiye kuguba muhira kubera ubukene ntangere, ubukene bwafashe abarundi bose. Nk'uko abantu babivuze abika neza yabagije, yego inzara irahari mu gihugu, no mu ishuri kaminuza, no mu ishuri kaminuza y'igihugu abarimu bama bariko baravuga yuko abana mu ishuri usanga bariko bagasinzira mu gatondo mu ishuri. Urumva babaraye inzara bakajya mu ishuri atanta kintu na kimwe bashobora gukurikira, nangwe bafise birashobora kwiga.
Buca umwaka w'ishuri gutangura, reka tuje no kwa Professor Atanaze Gahungu, nawe nyene kaminuza y'u Burundi murayizi, kamara kiyemwo mashuri mato murayazi, ingorane zazi hari ico gihe murazizi, ariko ibibazo biri ho muri iki gihe ngo ni ingora bahizi icokorwa n'ikihe? Professor Atanaze Gahungu,
urakoze cyane mushinga ntahe Frederic, urakoze cyane mushinga ntahe Paul. Jewe nibaza yuko urabye uko ibihugu biriho nuko Burundi bwahora buri kera, yuko hariho ibintu byo gufasha abantu, hariho kuva kera turafise ministeri y'ama des affaires sociales iraba ingene abantu babayeho. Ubu mu Burundi barakoresha iryo jambo rya ntaho nikora, iyo jambo rya ntaho nikora niryo. Nibaza yuko umunsi abagira ibyo gutegura iterambere ry'igihugu ryoraba cyane ibyerekeye ibintu nka iby'amagara y'abantu, ibyo kuja mu ishuri, hanyuma bakaraba abo bantu bantaho nikora, bakaraba yuko bobafasha kuronka igituma icyo bafasha kuja mu ishuri. Ariko ikigoye rero mushinga ntahe Frederic, mushinga ntahe Paul, jewe nibaza nuko abo bantu bariko barakura abana mu ishuri, nta wota avuga ngo abo bana bagiye kugira ikintu cy'uguteza imbere Burundi, cy'ukugwiza itunga. Yaba bagenda kugwiza itunga, byokumbure umuntu yoweza akaraba ingene abigira. Naho kubera rero bataba bagiye kugwiza itunga, umuntu yobaza guteza Uburundi akaraba ati mbega ubu mwagize nko mu bindi bihugu, ubu abana nka bose bagenda mu ishuri, none hariho politike yakurikiranye inzego zagiyemo kugira barabe uko abana bongerekanye bakaba nka bose, bakaba 90% bagashobora kwiga, kera hagenda 40%. None ubu icyahindutse kugira abo bana, kugira ayo mashuri ashoboye kuronka ibikoresho bikwiye. Ibyo niyo nibaza bikari bikenewe.
Ikibazo cy'ukene bw'ibikoresho sico cyonyine, hariho n'ikibazo cy'amashuri aho usanga abanyeshuri eka bari mu ishuri ari benshi cyangwa atana mashuri eka ibibanza bafise aho bo kwigira mu ishuri. Icyo kibazo cyo mu kivuga ku Professor Batanazi murashaka kwishura icyo kibazo, ubu hariho n'ibibazo by'amashuri eka ibibanza abanyeshuri bigiramo, abanyeshuri bashobora kuba ari benshi.
Ibyo birafatanye Frederic, birafatanye n'ibyo twari ko turavuga bya ntabo nikora, nuko abana barabaye benshi. Iyo babaye benshi ni ukuvuga yuko amashuri nayo ateza guca yubakwa menshi, kandi akaba ari amashuri afise ibikwiye. Hari abarabye abahinga mu by'indero baravuze bati uravye mu bihugu nka za Afrika hari ibintu bagize kenshi ibintu amashuri abakomeye afise ico bita resources no kuvuga ibikoresho byo mu ishuri no kuvuga ibitabo bikenewe no kuvuga ibyo bintu byose babikeneye kugira ngo umwana ashobore kuja mu ishuri mugabo kandi ataye agico yakuyemo ibyo rero bintu bitashoboye kugwizwa nibaza yuko bizoguma bigoye turakeneye yuko ikintu nibaza tutaravuga bushinga ntaye Frederico ni cyane cyane ibyo bintu kuraba yuko abarimu dufise ko twoshobora kubateza imbere abarimu nabo bakaba bashoboye ibyo kwigisha nk'ubu urabona yuko mu Burundi ubu turiko ibintu byiza biriko biraba Burundi muri East African Community bugiyeyo abarimu rero bari bakwiye dukwiye urabona ko baciye dutangura kwiga ibyo bintu by'ibiswahili tukiga ibintu ibintu bita entrepreneuria kuva mu mashuri ya ecole fondamentale mugabo icyo duca twibaza ni uko none abarimu bigisha ibyo biswahili muri ecole fondamentale abigisha icyo cyongereza muri ecole fondamentale none nabo barafise ububasha bwo gushobora kubyigisha urumva rero ibyo bintu bica biba kumwe nibaza yuko Uburundi nk'uko ibindi bihugu byagiye biratera imbere byo muri Afrika byateye imbere mu by'indero uko byabigenjeje dukwiye gutora ukundi kuntu kumbure ko kwigisha kutajanye n'ibyo bintu byo kuzana umuntu uko bukeye umuntu agahindura iki mugabo agafata ati ngiyi ni programme y'indero byo mu myaka
icyo kibazo Professor Atanas Gahungu cyo kumenyereza abarezi abigisha kugira ngo batanye inyigisho ku bintu hanonosoye turagaruka ko ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi muri Radio Ijwi rya Amerika James Ndayisenga muraho
turakomeye
muri hehe
ndi mu gihugu cya Kenya
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turiko tuvuga ku bibazo by'indero ni inyigisho mu Burundi tuga ku ijambo
ndafite ikibazo kubera twese turabana b'u Burundi sa twiza aha twiza aho nyene nta kazi turaronka ibibazo nari mfise ni cyuko uravye ukuntu ababyeyi usanga bariko baritaha abana babo mugabo ugasanga hageze kuronka akazi hama hari ibibazo bitandukanye ugasanga kuronka akazi biragoye ego nagoma mbaza ati none kubera iki batokwitaho cyane cyane hakabaho inyigisho z'imyuga rwose mu bigo cyose kugira ngo bose baronke akajyo ko kwiga umyuga hama ntitwirirwe turizera ubuzi bwa leta ama dukora iby'iwacu icyo kibazo nari mfise
murakoze James Ndayisenga reka tugihe Professor Paul Nkuzimana ubwa mbere na mbere
ego murakoze ego iyo vyerekeye amashuri y'imyuga ni kintu gihambaye ariko murabona uko mu Burundi ka kimanza cy'ukuri ayo mashuri bayaha ego nibyo imyuga ni kintu gikomeye cyane rwose ubu ari ikintu gikenewe cyane ni uko abategetsi bagira politiki y'inyigisho gushyiraho iyo shuri y'imyuga n'ukuri ikaboneka bakazana ibikoresho bikwiye kugira ngo habe amashuri y'imyuga itandukanye hanyuma n'ikindi nacyo naho babanjeho mubujya mu mashuri ya fondamentale bijya bintu ngo bita afotenera n'ibindi erega hajyanye kugira ngo ushobore gukora ushobore gukora tamutaye ofisi ni nacyo gituma hakenewe yuko haba politiki yuko abanyamyuga bashinga amakoperative kandi ayo makoperative agafatwa mu mugongo n'igihugu ni ukuvuga yuko ayo makoperative yoshobora kuronka haba amakoperative yo mu imyuga amakoperative y'uburimyi bakaronka amadeni mu madeni kuyo bita kuri tozero ni ukuvuga amadeni atanyungu arimo ivyo nivyo bishobora gutuma yuko abantu bagize amashirahamwe bashobora gutera imbere
arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yateramishije icyo kiganiro aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndashimiye Nadia Taha mu bunga bw'ivyuma bari kumwe na Oriane Itangishaka.